Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kuwa gatanu Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru twateguriye, nayo akaza kuba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umurundi aheruka guhagarikwa yari ku rugamba mu gihugu cya Ukraine, avuga ko yari yagiye mu Burusiya yizeye ko agiye gukora akazi imbere yo kwisanga mu ntambara. Abanyekongo b'impunzi bo mu ikambi ya Cishemere muri komine ya Cibitoke baratewe impungenge n'ikibazo cy'ikena ry'amazi kimaze iminsi itari mike, bakagira ubwoba ko gishobora gutera indwara zituruka ku isuku rike. Nayo mu mpera z'ano makuru murakurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Iyo yari incamake amakuru mwido nido ni mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hikaze murano makuru. Hari umurundi yemeza ko yagiye mu Burusiya yizeye ko agiye kuhakorera akazi, ariko agashikayo akisanga ku rugamba mu gihugu cya Ukraine. Fabien Hacimana avuga ko ariho yamenyeye ko amaherezo yaragiye mu ntambara, ubakagabisha urwaruka rw'abarundi kwirinda abababesha ko bagiye kubaronderera akazi hanze y'igihugu bakoresheje uruyeri. Mugenzi wacu Jean Georges Kibogora abidushikire ko
cyose byatanguye uwo murundi yumvise umuntu afasha abantu kongera akazi hanze y'igihugu. Ito Fabien Hacimana atubwira ingene ubushomeri bwari bumereye nabi, hanyuma yumva amahirwe yo kuja gukorera mu gihugu cy'u Burusiya, ariko amaze gushikayo ngo ibyo yari yiteze si byo yahasanze.
Njyewe nk'uko bisanzwe nitwa Hacimana Fabien, nkaba ndi mu Burundi. Yewe kubera ubushomeri nari ndimo narahuye n'umugenzi n'ibwira Jean Paul arambwira ati ntibigereyo nko burya ubushomeri burababaza. Hari umuntu witwa Bukuru Jeannette afise umurongo wo kuja gukora akazi, niba ufise pasiporo ngo ndakwereke. Aca arantwara anjana kwa Bukuru Jeannette, anwereka Bukuru Jeannette turavugana, hanyuma ndamuha acara foto pasiporo yanjye, hanyuma acha afotora ni foto acha abirungika. Rero abirungitse viza ibonetse nto, rero naca nyumba aca bampa amafaranga yo gufata bisi nshikana mu Buganda. Nshitse mu Buganda nca mbonana n'umuntu witwa Pascal, aca ampa nimero y'umuntu witwa Pascal. Nshitse mu Buganda aya macana mu telefone, njya mu telefone aca araza kuntora, aje kuntora aca aranyerekana mba narindiriye viza. Yego abimpaye, hanyuma aca afata itike y'indege, yampa bizana n'itike y'indege, hanyuma aca afata indege aca ndaza mu Burusiya. Nanaje nje gukora akazi ngaha mu Burusiya, nca nsanga ngiye mu bikorwa iby'intambara. Repulso jewe byarashitse ndaza, kuko umuhungu abandi kubera ubukene buri mu gwaruka ari kwishi bakubwiye amafaranga ibyo gukorera n'amafaranga menshi cyane, kari amafaranga ariyo mugabo n'amafaranga agoye guca.
Fabien Hacimana ahana urwaruka kutihutira kwemera akazi ko kuja gukorera hanze y'igihugu, abasaba kubanza kurondera amakuru akwiye kubabaha ako kazi, hamwe n'ibisabwa n'ako kazi nyene n'ingene bazoba babayeho mu gihe bazoba bagiye gukora.
Jean Georges Kibogora urakenuye hano makuru tubandanirize mu ntara ya Bujumbura, aho impunzi z'abanyekongo bahungiye Icishemere muri komine Cibitoke barajushinga n'ibura ry'amazi rimaze iminsi itari mike aho muri iyo kambi. Bavuga ko ubu ibikorwa bijanye n'isuku ari ikibazo gikomeye kuri bo, kubera ko atamazi bafise. Bakavuga ko babangamiwe cyane y'ico kibazo, na cyane cyane ko ahanini bagizwe n'abana benshi bakiri bato, eka bagatinya ko buhandurira indwara zituruka ku isuku rike nka za korera n'amacinya. Idonido na Julienne Muzinga.
nkuko bishikirizwa na bamwe muri izo munzi z'abanyekongo ngo haize indwi zirenga zitatu amazi aza nabi nabi kandi ari make cyane. Bavuga ko kubera ubwinshi bwabo ayo mazi adaheza ngo bakwire, kandi ko umuntu ashobora gutonda umunsi wose yagiye kuvoma ayo mazi ariko bukarinda bwira adashikiriwe kubera imirongo y'ababa baje kuvoma ibihari.
Avoir de l'eau potable est devenu un véritable problème.
Ah, chichimiri. Kuronga amazi meza sukuye byabaye ikibazo gikomeye cyane. Rimwe na rimwe tumara nk'amasaha 10 kugira ngo twuzuze ibido imwe gusa. Amazi azari make cyane kandi abantu bayakeneye ni benshi. Mu minsi yeze bamwe mwitwebwe twaje kurondera amazi mu banyagihugu baba hafi yo ngaha, ariko ubu nabo nyine batubwiye ko badafite amazi akwiye yo gukoresha mu miryango yabo. Ikidutera impungenge ni uko ayo mazi tuyakenera atari yo kunywa no guteka gusa, ahubwo tunayakenera mu bindi bikorwa bijyanye n'isuku. Kubera ko ahantu habaye turi benshi cyane, turatinya ko abana n'abandi bantu bohava bafatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike. Izo mpunzi zisaba ishyirahamwe ya SER gitaho impunzi hamwe n'ikigo cy'igihugu ONPRA kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu ko bubafasha gukemura icyo kibazo mu kubazanira amabombo menshi mbere bakanabazanira ibigega by'amazi.
Inzamba
nkuko byama ku minsi yose ya gatandatu, ubu ni wa mwanya wo gukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukabishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Naramutse cyamwiriwe mwese mudukurikiye kaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Tukugura ano makuru ikibazo cy'amagara y'abantu mu buhero rikuru rya Muramvya ku kinyamakuru cyo social media Burundi kiza ca malaria kiriko kiriha inkumbi kuva mu ntango z'ukwezi k'umunani. Abapfungwa batatu baramaze kwitaba Imana, abarenga 30 nabo bakaba bagwaye malaria, ibimenyetso bikaba bigizwe n'ubushuhe bwinshi hamwe no gucibwamo. Ibipimo bikaba byarafashwe n'abakozi b'ubushinganje bw'amagara y'abantu kugira barabe icyo iyo ngwara ivako. Uno munsi hakaba hari ikibazo cyo gukurikirana abagwaye kubera ubukene bw'imiti no kutaronka aho bapimira indwara muri iryo bohero. Kuri ibyo akiyongera ko ubwinshi bw'abanyororo kuko ibohero ryateze kwakira abanyororo ijana uno munsi rimwe abarenga 108. Ubuyobozi bw'ibohero bumenyesha ko buri kubura kurikiranira hafi icyo kibazo cy'indwara naho hari ibindi bibazo bigihanze iryo bohero. Tugume mu gisata cy'imibano ku bijyanye no kwiga ku buntu. Ku bw'ikinyamakuru iwacu, kwiga ku buntu biracari ikibazo mu bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambwe mu mashuri amwamwe. Ababyeyi bamenyesha ko babandanya kuriha amafaranga yo gusubiramo amashuri kandi hagatangishwa amafaranga menshi kugira baronke ibibazo by'abanyeshuri. Ubuyobozi bw'indero mu gisagara cha Bujumbura buributsa ko kwandika abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'ishuri shingiro ari ku buntu, ukiyamiriza n'ayo mafaranga atangishwa ku gahato. Amashirahamwe adahana inyungu za politiki abandanya asaba ko huboneka imfashanyo z'igihugu kugira ababyeyi ntibabandanye kuremerwa n'amafaranga yo gusanura amashuri. Itozwa ry'amafaranga urishobora kubera n'intambamyi abanyeshuri bava mu miryango y'abantu nikora. Tukiri mu kinyamakuru iwacu nyene, ibiciro by'amakaye, umwambaro wa uniforme byaraduze cyane mu gisagara cha Bujumbura. Ikaye y'impapuro ijana igura hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 4,500, mu gihe umwaka uheze yagura ibihumbi 3. Ibiciro by'umwambaro wa uniforme navyo nyene byaraduze. Ababyeyi bamenyesha ko bahanzwe n'ivyo biciro ku basanzwe bafite abana benshi baje ku ishuri. Bamwe bavuga ko hari abari ko bari kikamukiza, mu gihe abadandaza bo bavuga ko bazimbwa nabo nyene hageze kurangura ivyo bikoresho by'ishuri. Ishyirahamwe ry'abaguzi ba buko risaba abadandaza kureka kwikamukiza, rigasaba leta gufata ingingo kugira ivyo bikoresho biboneke bitazimvye. Tuva mu gisata cy'injero tuje mu bibazo bihanze abarimye. Ku bw'ikinyamakuru social media Burundi, abarimye b'ububanza barahanzwe no gutaronka ifumbire kuva mu kwezi kwa mbere. Bamwe bamenyesha ko barishe iyo fumbire ariko ntibigere bayironka. Mu mirima y'umuceri muri SRD Imbo bamenyesha ko iryo kena ry'ifumbire ryasubije inyuma cyane umwimbu. Mu isoko ryo mu Kinywabi, umufuko w'ifumbire w'ibiro 50 ugura ibihumbi 350, mu gihe ku giciro cya leta ugura ibihumbi 666. Abanyagihugu basaba yuko ifumbire iboneka ku isoko, leta ku ruhande rwayo nayo imenyesha ko ifumbire izoboneka neza mu kwezi kw'icenda. Dusezera n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Ku bivugwa mu ntara ya Kivu y'ubumanuko ni mu gihugu cya Congo, kubiki nyama kuru yosos media Burundi ya wasirikare babiri w'intwazangabo w'u Burundi kapitaine Felicien Kanjori na majoro Jeremie Tunga barahagaritswe inyuma yaho drone irasiye hotel Mwaru muri Fizi. Ico gitero cagirijwe umuhari M23 cari cakomerekeje abantu babiri hongera horononikara ibintu bitari bike hari kuwa 19 myandagara. Abasirikare babiri bagirizwa kuba baratanze amakuru yatumye iyo hotel ibonwa igategwa ahari ko habera inama y'abategetsi b'abagisirikare ba Kongo n'u Burundi. Naho biruko nta cemeza na kimwe kirashigwa ahabona cerekana uruhara rwabo abategetsi b'u Burundi na Kongo bakaba bataragira ico bashikirije ku mugaragaro kubijanye n'iryo hagariko. Ni kuri iyo nkuru dushe dusubira kano makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Mwakoze kudukurikira na ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Akabari kuri ivyo vyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa gatandatu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri. Eka nshimire n'uruganda kwa Radio Inzamba agateka kawe kwafashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri micro nkabanza bipfurije weekend nziza naho ubutaha.